Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Niyo neza nshuti mwese namwe bakunzi ba Radio Ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Frederic Ndikije, ikaze mwese mu kiganiro mwisanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga kuva leta y'Burundi ihinduye izaniko byahora kunatemwa injungu y'Burundi yani ukwikukira kw'igihugu Ludoviko Rwagasore. Intara zimwe zimwe zo mu Burundi nazo nyene zatanguye guhindura icivugo cy'u Burundi. Ivyandiko biri kuri iyo ntatemwa muri iki gihe bigira biti: Imana umwami u Burundi. Mu gihe kuva intwaro ya Repubulika itangura iyo ntatemwa yari yanditse ko amajambo akurikira: ubumwe, ibikorwa, amajambere. Amajambo gushika ubu ari no mwibwirizwa shingiro y'u Burundi. Iyo ngingo ya leta rero muri iki gihe ntibonwa cyo kimwe. Mu gihe hari abavuga ko iyo ngingo yubahiriza imigenzo y'Abarundi kandi ishikiriza ibyifuzo by'abanyagihugu, hari n'abavuga ko iyo ngingo yoba ifise ibindi bintu ihishije kandi kwishobora kugarukana intwaro ya cami. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho uyu munsi mu kiganiro muri sanga, twatumiye bamwe mu bakurikiranye hafi iyo ngingo. Turi kumwe na Claude Karigwa Ndezako, akaba ari umuvugizi wa Presidensi y'u Burundi. Niwe neza Claude Karigwa Ndezako.
Ere cyane Frederic, mwiriwe ngamije ariko aratwumviriza kandi abashimiye ko mwantumiye.
Murakomeye ngahe i Bujumbura?
Ari Bujumbura muri kano kanya ndi Gitega, ariko ndafite amakuru k'i Bujumbura bakomeye mu gihugu cyose cy'u Burundi n'imore.
Ni vyiza cane gose. Turi kumwe kandi na Phineas Niyigaba, umuvugizi mugambwe Sahwanya Frodebu. Niwe neza Phineas Niyigaba.
Niwe neza Frederic, ndaramukije na mugenzi wanje Karegwa, ndamuramutsa ndamwifuriza ko twosangira ikiganiro neza.
Murakomeye namwe ngaho?
Turaho buhoro buhoro.
Ni vyiza cyane. Turi kumwe kandi na Ildefonse Rugema ava mu muryango abaganwa ashigiki intwaro ya cami. Mwiriwe neza Ildefonse Rugema.
Mwiriwe Nkundikije, ndaramukije n'abatumire bari ngaho
aho mu Bwongereza. Murakomeye?
Ego turameze neza, turashimira Imana.
Akavura kahise?
Ahubwo harakazuba.
Ni vyiza cane gose.
Haracamwo hakagwa akavura, ibihe biguma bihinduka.
Ni vyiza cane. Reka rero tutangure kuri wewe mushana Claude Karigwa Ndenza, ko intumbero iyo ngingo ni ibihe guhindura icivugo cy'u Burundi. Ubu icivugo cy'u Burundi ni iyo ngingo yavuye.
Urakoze Frederic, nashaka nkumenyeshe n'abari ko baratwumviriza yuko atangingo iyigera ifatwa yo guhindura icivugo cy'u Burundi. Icivugo cy'u Burundi kiracyari cya kindi Abarundi bose bazi, cya kindi cyanditswe mibwirizwa shingiro kivuga ngo ubumwe, ibikorwa, amajyambere. Ariko umukuru w'igihugu amaze kubisabwa n'Abarundi hirya no hino mu gihugu cyose aho yaciye yuko amateka y'igihugu yokubahirizwa, yarafashe ingingo yuko ibyari byanditswe ku ntatemwa y'umuganwa Ludoviko Rwagasore ariwe yahabuje intare kwikukira y'u Burundi, ibyo byo bikaba murazi ko yagandaguwe mu gihe hatwara umwami hari ku ntwaro ya cami. Ibyanditsweho byari biranga intwaro ya cami, Abarundi basabye ko byosubizwaho kuko intatemwa n'ikintu kizira kikazirizwa cyangwa bagisonerwa n'icyo n'imigenzo y'abarundi n'iyi gitungwa igiye kurisha mu ntatemwa nta wakigarura barenze cyane kikigarura nabo bamera igisaka kamera ibyatsi nta n'umwe yarafite uburenganzira bwo gutema icyo gisaka n'ibyatsi kuko koko yitwa intatemwa kuko igihugu rero kwabaye gushyira mu ngiro ibyifuzo by'abarundi kandi urumva ko ari ingingo nziza ihwanye n'agateka kazi na muntu ihwanye n'imico n'imigenzo by'abarundi
muri ko muvuga rero ko icyo kivugo kizakwiragira mu ntara zose z'Uburundi
nta tegeko ryatanzwe urabona amaze iminsi umukuru w'igihugu atunganya inyigisho zifasha abarundi kuzirikana igihugu cyabo kugira ngo banywane nacyo buzure nacyo kugira ngo abarundi bamenye uwo guhuma n'ubudahuma abarundi bamenye koko icyo bategereza gukora nk'abarundi izo nyigisho rero zirabakabura bagahinduka ziko zirahindura abantu barahinduka mu byumviro barahinduka mu mvugo barahinduka mu ngiro niho rero ubona mu ntara ntibavugana ntibasezerana uyu munsi bakavuga bati hari ibintu byiza twatakaje byaranga basoko na basokuruza n'ikivugo Imana umwami Burundi ugasanga umuntu yacanditse ku nzu yiwe umuntu yacanditse ku modoka yiwe umuntu yagitwaye ku cibutso kiri mu ntara atari mu ikomine izo ntateko ryatanzwe navuga yuko ari inkurikizi zo kumva ibuzimu abarundi bakajibura
hariho abantu benshi bibaza muri iki gihe ko icyo cyifuzo ibyo byifuzo muvuga ko ari iby'abanyagihugu bishobora kuvamwo ibindi bintu cyangwa bihishije ibindi bintu hashobora kuba hari abantu bifuza ko intwaro za cyane zogaruka ayo majambo muyavuga kuri
abavuga yuko hariho ibyinyegeje muri ibyo byo guhindura icivugo canditse ku vyibutso bimwe bimwe nibaza yuko atawe vyotangaza iyo umuntu agomba kugutuka na gutorera nuko ntazi ibyo bavuga mugabo ko bo hari abarundi bifuza ko intwaro ya cami igaruka nabyo byo nibisanzwe cane ko iyo ntwaro nta kibi ego byose byakoze mu gihugu ntibyari byiza mugabo uraze ivyo abarundi twabayemo inyuma yayo ukaraba makuba ubundi bwabaye n'inyuma yayo nitwumva yuko iyo ntwaro yari mbi abayipfuza rero barafise igituma bayikunda kandi nta kari kayo ni uburenganzira bwabo abarundi rero twebwe hajya turi mu bantu bategera cyane kwishyira no kwizana igihe abarundi bo bisaba ku bwinshi ko inkuru ya cyane igaruka nk'uko ibyiza shingiro bitegekanya nta n'umwe yobahagarika abarundi umunsi bosaba yuko bifuza kurongorwa n'uwihereye Imana nta n'umwe yobahagarika abarundi bosaba yuko mbere bifuza umwamikazi bakifuza umwami ibyo byose kohereza hakaba amatora bakaba ko abarundi benshi babihuriza ko hanyuma abarongoye igihugu muri icyo gihe beza bagashyiraho intaya ishize kuko abantu bateza gutegera yuko icara abenegihugu bashatse bakagishaka ari benshi aricyo giteza kuja mu ngiro
egome nawe mushentahe Phineas Niyigaba ihindurwa y'icibutso eka cyivugo cy'u Burundi ku ntatemwa mu bivuga ko iki icyo cyivugo gihinduwe mu ntaza u Burundi mwebwe muvyakira gute
ego murakoze ubwa mbere iryo hinduka riba uko riko riraba byateye amakenga umugabo musa wanyafode gutabona ko byuteye amakenga kubera ko igihugu cy'u Burundi n'igihugu cyubakiye ku mategeko hariho rero ibwirizwa nshingiro mu ngingo yayo ya 11 biravuga ko igihugu cy'ivugo cy'igihugu cy'u Burundi ari ubumwe ibikorwa amajambere ibyo rero nta muntu n'umwe afise uburenganzira bwo gufuta ahantu byanditswe umuntu yo kwivuga uburenganzira bwo gufuta ahantu byanditswe abajejwe ubutungane bategeka ko bamaze kumufata bakamubaza igituma afuse icivugo cy'igihugu kuko icivugo cy'igihugu ni ikintu gihambaye kiri ku mafaranga kiri ku mpapuro z'igihugu zikomeye na hariya muze murabe no kumva ati bagezwe umutekano byerekana ko ari Burundi cy'igihugu cy'u Burundi biriko umva rero umuntu yo afuta icyo kivugo cy'igihugu atari abarundi bamubwira ati bagihinduye naho mu kugihindura birafise aho bica mu matora cyanke bigaca mu amatora agizwe n'abanyagihugu cyanke abaserukira abanyagihugu
ku bwanyu rero
bitaba
abahinduye kubwanyu abahinduye ivyandiko biri ku ntatemwa y'umuganwa bidoviko rwagasore bakwiye kwengukishwa imbere y'ubutungane
twitwebwe ubutungane bwateza kubabaza igituma bafuta ikivugo cy'igihugu cyacu kuko rwagasore twese turamwemera n'incungu y'u Burundi umuntu yamaze kuba incungu y'u Burundi ahubwo byari kuba byiza hagiye ko icivugo cy'igihugu kuko yiguze igihugu cy'u Burundi kuko naro hari icivugo cy'igihugu byari byiza cyane byerekana ko abantu babona neza ko uwo muntu hari ibyo yakoreye igihugu bakibuka neza ko igihugu cy'u Burundi cyamwibuka ko aricyo yamaye igihugu cy'u Burundi kwebona kubona ko ikigo cy'igihugu cyari kiri kujyana temwa ntacyo byari byisha ahubwo byahiteka igihugu kandi icyo nobabwira kimwe cyo rwagasore ntabwo yabaye incungu y'umugambwe kuko iki kivugo imana umwami u Burundi cyari kivugo cy'umugambwe w'abadasigana iprona hama kiravaho gihinduka ikivugo cy'igihugu cyo giye umva rero iyo cyavuye mu mugambwe w'abadasigana iprona umurundi ufite ikivugo cy'igihugu atamugambwe n'umwe ukiyitirira twebwe rero ko twamaze kujya mu ntwaro ya demokarasi mu ntwaro y'imigambwe myinshi icyo kivugo duhurira ko twese cyari cyo cyiza ntidusubire inyuma kuko intwaro ya cyami irafite ibyiza umuntu yoyivuga ko byakozwe icyo gihe intwaro ya cyami igihugu cyari gitekanye igihugu hari ubumwe igihugu abantu bari babanye neza hariho n'imigenderanire myiza y'u Burundi n'ayandi makungu urumva ibyo byari byiza byaranga iyo ntwaro ya cyami icyo gihe mugabo hariho n'ibibi ibibi hari ibintu byo gushikira ubutegetsi bidaciye mu muco umuntu bakavuga ngo yavukanye imbuto ari kubesha abantu hariho ibyo guhanahana ubutegetsi ugasanga abantu hariho inda y'ingoma ukamenya niyo bonyine ubutegetsi buva muri abo bantu
niyo ubutegetsi
hariho ukunyagwa urukomba amazi ku muntu badashaka ibyo byose byari ibibi byaranga iyo ntwaro ya cyane urumva rero
tukiri kandi emotion ha Senia Setukiri kuri ico kibazo twaba tugaruka ko ariko ngomba tubanze duhe ijambo umushiga ntaye defense rugema nawe nyene tubwire ukuntu yakiriye ihindurwa byanditse ku ntatemwa y'umuganwa Ludovico Rwagasore defense ije mwavyakiriye mutse mwe
ego me murakoze ku ijambo ikintu nagomba kubanza gushikiza abarundi turakunda kwibagira ibyiza byakozwe ku ntwaro y'ubwami tukabyivugizwa n'umuzo w'intwaro ya Repubulika uno munsi nagira nimusaba abarundi yuko itariki zitandatu z'ukwezi kwa gatandatu 1993 habaye amasezerano hagati y'umwami mwezi Gisabo n'Abadagi mivyongera twava tubisubira ko hanyuma uno munsi rero twibuka imyaka 116 iheze habaye amasezerano ibyo rero mbwira twobigaruka ko hanyuma mu kugiranisha ikibazo cyanyu naco ibi bintu jewe ndi mu Barundi ba mbere basemereye kuva kera tusaba yuko ibyari byanditswe ku ntatemwa y'umugana wa Ludovico Rwagasore bizosubira bakabisubiza ku maguru masha kuko mu kubikura ko babikuye ari uko hahindutse intwaro ibyo nabyo bikaba byerekana neza yuko hariho ikintu cerekana neza yuko ibintu byose bijanye n'intwaro y'ubwami byagomba gufutwa hanyuma tukaganiriza ko icivugo
abavuga ko
Imana umwami u Burundi byari ko kuntatemwa y'umuganwa Ludovico Rwagasore byakuwe ko ari uko intwaro y'ubwami itembagajwe
abavuga none ko ico civugo cyari cy'umugambwe mu ntango mu babwiriki bavuga ko bakeneye icivugo cy'igihugu
Izo sivyo na gato, izo sivyo na gato kuko iyo kibari cibugo c'umugambwe murazi yuko umwami hari hashizweho intwaro y'ubwami ishingiye kwibwirizwa nshingiro une monarchie constitutionnelle hami iyo ntwaro nayo murazi yuko umwami mwambutsa niba ari yari hejuru ntiyari kwemera yuko intwaro y'umugambwe icivugo c'umugambwe aricyo gikoreshwa ibyo rero nibaza yuko abavuga yuko icyo civugo carico cari c'umugambwe sivyo na gato cari civugo c'iyo ntwaro y'ubwami ishingiye kubwirizwa nshingiro nk'uko abagwaniye independence si prona yonyine hariho n'abandi yabari bari babyumvikanye neza yuko icyo civugo aricyo coserukira aricyo covugwa ku nkoro y'ubwami
mwebwe rero murashyigikiye
Rugema nibaza ko arizo na gato
murashyigikiye kw'ico civugo cyo kwiragira mu ntara zose z'u Burundi kigasubirira icyahora cyanditswe mu bibiri
z'ashingiro kera kandi n'ubu twari twarabishyigikiye no mu mwaka uheze twibuka independence je ngaha mu Bwongereza narabishyikirije abo twari dukoraniye hamwe kugira duhimbaze uwo munsi mukuru ndavuga neza yuko ibintu iragi ryagwa gasore ko ritakurikijwe ubwo kudakurikizwa rero si ukundi n'ivyo zo gukuraho ico civugo c'intwaro y'ubwami ishingiye kubwirizwa nshingiro ari naryo zagi twasigiranywe n'umuganwa ruduvuga kwa gasore vyahindutse ari uko vyategerezwa gusubizwaho mu maguru masha ivyari vyanditswe ku ntatemwa yiwe bigasubizwaho kuko mu kubikura kwabaye kusa no kwirengagiza iryo rage ry'umuganwa rudabeho gasore ivyo rero navyo ivyo twebwe twasaba twavuga tuti nibisubizweho ku ntatemwa y'umuganwa rudabeho gasore ibindi navyo vy'uko ico civugo coba kiriho kirakwiragizwa mu ntara z'igihugu ivyo ntibyumvikana gatoya kubera murazi ico civugo kivuga umwami uburundi imana umwami uburundi urumva rero ku ntwaro ya republika gushigikira icivugo nk'ico nibaza yuko hariho ibisa n'ibidahuye ntiwovuga umwami hatwara perezida ntiwovuga umwami ku ntwaro ya republika
kubwanyu imvugo
twebwe
twashikirije kubwanyu imvugo ijana n'ingiro
imvugo yojana n'ingiro nibyo ego biva ku ngene abarundi nkuko umushinga karegwa yivuze biva ingene abanyagihugu icyo bashaka mujya abanyagihugu icyo bashatse nicyo tuje habona niyo mpari y'ubwami twese tuvuga tuti iyo hasubira ari uko habaye referendum abanyagihugu bakayitorera ibyo rero by'uko hovugwa icyo civugo cy'Imana umwami w'Uburundi ku ntwaro ya republika twe tubona yuko bisa n'uko haba hari agahushane gatoya
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Desire mwiriwe neza muri higa Desire
Bujumbura
kandi kazina ninde
Mukundwa
murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku jambo
yego nifatina menya batumire mwapimye neza uno munsi
reka ndakwibutse turi kumwe no mushira ntahe Claude Karirwa ndenza ko akaba ari umuvugizi wa presidansi y'u Burundi turi kumwe kandi na Fenias Nigaba n'umuvugizi umugambwe Sahwanya Frodebu tukaba kandi turi kumwe na Idefonse Rugema akaba ari mu Bwongereza muri iki gihe ava mu muryango w'abaganwa duga ku jambo ikibazo icimbuye
yego nagomba mbanze mbaze umuvugizi w'igihugu ega babona gute ko atangwa bishobora gutera mu gihe icyo kivugo kije hariho ikirego cegeza amatora nkubona ushobora gusanga bikitse n'isano n'amatora 2020 hanyuma kandi nkiri kuri we nyene mu myaka cumi n'itanu igira irangire mugabo Musenyeri Bedebe ushinzwe amatora mu 2015 hoba hari habuze iki kugira ngo barabe ko nimba ibyaranze intwaro ya cami yogaruka mbega aho intwaro ya cami mu Burundi ko kahise katubwira ko Uburundi bwaba bwatanguwe n'intwaro ya cami mu 1980 kuduga ibyaranze intwaro ya cami no muti twoshimangira byiza byaba byaranzwe ku mwami mbe mbega aho ko batubwira muri kahise ko hageze umuganuro haba amabi menshi burya iyo rangije intwaro ya cami igarutse mu Burundi yoguma bihari ibyo by'umuganuro n'ibindi bigafunga bikabaho burya byari bitunganije kiriya gihe hanyuma abo nabo bandi nabo nyene bo babibona gute mu gihe byoramuka bigarutse bona bishobora kungura iki gihugu kuko nk'ubu ndiko ndaraba mbona hakiye hari ibyivugo bibiri by'igihugu kuko nk'ubu turafise byinshi no Burundi ibitse progrès travail ko ngira imana umwami Burundi umwe ikorwa amajambere ku madokima menshi dukoresha harimo n'amafaranga y'igihugu dukoresha hari ubumwe ikorwa amajambere mugabe ibyo bindi nabyo bitanga ku mamonima cyane cyane nk'iyo y'umugani wa Dovo rwa Gasore mbona menga ntacyo byonona ko biri ko kuba byari byarateza kudafanyana nk'aho ukunda tumwe rwa Gasore kubigumizaho nibaza ko cyangorana n'imwe byotera cyane hagati mu gihugu kubigumizaho ntacyo byonona ntabwo ari
mu gihugu mugabe
urabye ubona hari icyo bizokonona muri kaduga k'igihugu
reka bakwishyuriye abashinganari twatumiye murakoze Desire mukundwa reka dutangure ku mushinganari Karirwa Claude Karirwa ndeza ko ku kibazo mwamubajije niba bidashaka gutera ingorane ku matora ya 2020 reka n'igituma icyo ivyo bintu bishatse guhindurwa muri iki gihe bamaze imyaka nka 15 ku butegetsi duga ku ijambo mushinganari Claude Karirwa ndeza ko
urakoze nashaka bwa mbere hoho na icyo no kwita intangamarara ngaruka gatoyi kubyo Senias yavuze umukuru w'igihugu yariko ararimisha ibyigisho bidasanzwe hari ijambo akunda gukoresha riva mu ijambo ry'Imana abona ko akunda n'Imana cyane aka abantu banje bishwe no kutamenya abarundi koko mu bintu tugwaye bitugoye hariho kutamenya uko kuvuga yuko icivugo Imana umwami Burundi ari cyayipona no kutamenya cyane icyo civugo Imana umwami Burundi cyazanye n'umwami witwa Ntare Rushati Cambarantama we yatanguye ubwami bw'u Burundi hari mu kinjana cya 14 umugambi wa Gasigana Yipona wavutse mu mwaka w'1958 n'umunani byumvikana neza yuko rero uwo mu kinjana cya 20 n'ikivugo caje mu kinjana cya 14 none wumvaga yemwe umugambi wa Gasigana Yipona icyo kivugo wakizanye gute ahubwo ikivugo cya Yipona n'icyo nyene ubuyiko rw'amajambere cyavuye gikoreshwa n'intwaro ya Repubulika yahaguye mbere y'intwaro y'umugambi umwe w'adasigana Yipona igakumira iyindi migambi ibyo rero abarundi babimenye na Senias ategereza kubimenya kuko umunyapolitiki nk'uwo hari ibyo arategereza kwirengagiza hanyuma nagomba kandi kuvuga yuko icibutso bavuze icibutso kivuye mu bivuga kwibuka kugira ngo abantu bibuke kiratandukanye n'icivugo icivugo kucibutso umuntu yandikaho ibyo ashaka yuko ibyo ashaka kwibuka ibyo kimwibutsa hama rero tuko turavuga icivugo ari icivugo devise icivugo c'igihugu hariho n'icivugo bita slogan abantu bashobora gutora bakabyandika ku nzu iwabo bakabyandika ku makafe ajya y'ubutumire bakabyandika bariko barategura imanza bitandukanye kuvuga rero ngo Imana umwami Burundi abantu ko babyandika ahantu bashaka nibaza yuko si ingingo ya leta n'uburenganzira bw'abantu reka abantu bashatse kwandika batoye slogan abantu bavuge ko ari uburenganzira bwabo iyo rero babyanditse ku byibutso biri mu ntara byo ntango bane mbona nyine biteye kuko hari ibyibutso byinshi mu ntara byose byanditse kwibyo ntiyanditse ko bimwe n'ibintu nubwo ari uko ari bisanzwe kwisha no kwizana kwidegenza kw'abantu reka bose ntabwo nyarutsa ibibazo bya Desire mu bisanzwe n'ibintu si kimwe bwa mbere avuga ati none ze ntabwo ntango yane byotera ufatiye ku matora y'2020 ubwa mbere hoho iyaba abantu baragiye amakenga ngo tugombagaruka mu ntwaro ya cyane iyo tugombagaruka mu ntwaro ya cyane nta matora yoteguwe uwaka 2020 kandi abari mu munda mu muryango bita munda y'ingoma sibo abantu be muhirondera kwa n'abantu bake cyane abantu bari bahamiye n'ubutegetsi bari bahamiye ubutungu bari bahamiye iteka n'iteka n'iz'igihugu yari dinasti iri hejuru y'abandi bantu bose abo bose umuntu arondera kwa majwi uwaka 2020 oya ingingo y'uguhindura bijya byandi gusubiza ku ntatemwe byari byasanzwe n'ingingo ijyanye n'imico n'imigenzo n'akaranga n'akaranga mutima by'abarundi iteka n'itekane by'igihugu abarundi bamenye icyo bubaha bamenye icyo batinya bagira icyo basomera aho mu bwirwa shingiro mu ngingo ya 11 bavuga ngo handitse ngo ikigo cy'igihugu rw'amajyambere ntawe ushobora ngo icyo kigo bena mucandikana nose ngo ku nzu ya pati igenda mucandike ko ngo genda mucandike ahantu hose hose ushaka oya icyo kivugo kiradisa aho kija
ikindi kibazo yabaje cyerekeye amabi yakogwa ku muganuro mu gihe intwaro za cami zogaruka ibyo bintu byose byo gumaho
byose byo kuba ngo amabi yaba sinzi ayo mari yo yakuye umunsi w'umuganuro nagenda mwibutse yuko wari umunsi ahanini wari ushingiye ku bintu bitatu bikomakomeye icya mbere hariho abarundi barasengera umwami ubwira umwami wabo imana imuha imigisha kuko imana igira aho imaniye nawe se barundi aheza asasagaze iyo migisha ishwara abarundi bose iciye ku mwami bamaze kumusengera umwami yaca asengera imbuto zizoterwa mu gihugu cyose agaheza kandi agasengera ibitungwa byo mu Burundi kugira ngo inka ziba mu Burundi n'ibitungwa byose bimere neza ikindi nacyo umwami yaca asangiza abarundi umwibu umusesekara w'umwibu usigara ku mbuto abarundi bagasangira hanyuma no kubanzwa bakabanzwa kuko urabona mu bintu byose iyo umuntu agiye arafata ibyo yasomye ku mbuto ku nzandiko byanditswe n'abakoroni benshi baratubeshye baratubeshyera ubu
ndabona akanya kihuta cyane rwose
warangwa n'ibyiza byinshi cyane adasubire masome abaze n'abahinga bavuga zo gutegera umugano wari urubanza rwiza cyane rwayiteka igihugu n'ikimenyamenya abakoroni barukuye kubera gukunda abarundi bahagaritse umuganuro igihe bagiye amasezerano yatubwira idefonse yo muri 1993 niyo batigiye guhagarika umuganuro kuko twari umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi ubuze abarundi bagatangira bagasabikanya hano bagahezagize imbaho nta mariyo ngaruka nayo intwaro ya cami yongaruka icya kari yabagira ati kuko imubigize ubu ibintu byose mwari mazi imyaka ku butegetsi kuko imubigize ubu hari ibintu n'ibyerera inzara byerera igihe iyo ni bibera bimwe uyu mwaka hari ingingo zawo hari izofatwa mu mwaka uza hari ibyo tutagize nitwa tugabanya kubona kurongora Burundi bizokugwa no mu mwaka yindi y'imbere birondi bibera bimwe ingo zifatwa igihe cyazo n'abazifata hageze ariko ni z'amafaranga ati none cipu ngo cyanditse ku mafaranga n'ibindi byinshi igihe Repubulika ya mbere yaza ku mafaranga hari handitse amajambo yakweshwa ku ntwaro ya cyane mugabo amafaranga niba yaciye bayaturira ayo mafaranga yabandanije akora arakora kugeza aho haboneka amafaranga mashasha ega mu Burundi n'amafaranga avuye mu Bwongereza ayo ma pound sterling tuyakoresha tuyakoresha amadolari ya Spain gold tuas yo muri Leta Zunze za Amerika amafaranga ntafate ajyanye n'icivugo izo kwandika ko byo tuyakoresha izo ntango wazara n'irareme izashika nta n'umwe uzi ko ari byo mwaka ugiye cyangwa ijana biramutse bishyize ntango wanezeye
Desire Mukundwa yabaje kandi abandi bashyiga ntacyo turi kumwe ati mbega mu gihe izo icyo cyibutso icyo cyibwo cyo hinduka byo kongura iki Burundi reka dutangire kuri mwebwe mushya ntaye idefense rwe
ahubwo ngaha nagira mbanze mboneho gushimira leta leta itwara ubera icyo kintu n'ikintu gikomeye cyane kubona barasubije icivugo cari ku ntatemwa y'umwami iyo uyu muganuro bidovuga kwa gasore ibyo bintu nibaza yuko ari ugusubiza mukuri ibintu uko byateza kugenda aho rero jewe sindabihisha kandi nari nabishikirije n'imbere yaho yo gushimira leta kubona higira icyo gikorwa cyo kuvuga ukuri ikindi nacyo kuri ibyo ngarutse kuri icyo kibazo cya tumire ibyo byuko hoba hari cyo nta na kimwe tubona yuko bishobora kubonona kuko nkuko benshi bagiye barabivuga bavuze yuko icivugo kimwe ibizwa shingiro ibyo turabizi niko bimeze ariko nibaza yuko ivyahindutse ku ntatemwe mu ganoro duvuga kwa gasore atahubihuriye n'ibiri mu bwirizwa shingiro urumva rero mu gihe hogaruka intwaro y'ubwami biciye mu nzira tuzi twese kuko amasezerano ya Arusha baremera yuko umuhari canke umuntu ashaka kugwanira igarukanwa ry'intwaro y'ubwami mu gihugu cy'u Burundi abifite uburenganzira mu gihe rero byoba nibaza yuko byoba mu nama n'ingingo abarundi bonyene bakabyitorera bishitse yuko umwami asubira gutwara nibaza ko byogenda mu nzira iyo kujana n'ibihe turimo ibyo by'uko bavuga yuko ku muganuro habi bibi cyangwa habi ibindi nabiriya cyangwa ku ntwaro y'ubwami haba ibyo bibi byose bagenda baradondagura ari abakoloni ari abazanye iyo ntwaro ya Repubulika bose babuze nabi intwaro y'ubwami urumva rero baranditse n'ibitabo benshi muri abo bayivuga usanga bafatira kuri ibyo bintu basomye urumva rero atari twebwe abarundi tugiye turibugira
ngufi ndabona kanya kihuta cyane rwose abariko batwumviriza benshi bafite ibibazo ariko imbere yaho mukanya gatoya cyane rwose mushyana Phineas Nigaba babajije Desire Mukundwa yabajije ikintu uhindura ikivugo cy'u Burundi ikintu byo kungura Burundi mu kanya gato nibaza ko icyo kibazo mwa sana bagishikirije duga ku jambo mu kanya gato cyane
mu bisanzwe uri kurumviriza mushinga nayo karegwa aravuga ikintu n'igihushane cyacu aravuga ngo gushira ku ntatemwa ntangorane no gushira ku mazu ngo gushira ku mamodoka ngo gushira ngo ku bindi bintu byose ngo nta kibazo mbega uwo muntu wo bamubaha gute ufashe icyo kintu wasize ku ntatemwa yiwe ugashira ku modoka ugashira ku nyu byo babiri kubirasigura iki ikindi naco twebwe iyo hageze iminsi mikuru ihambaye turashira amashugwe ku byibutso none avuze ngo bamwe barandika kabandi ntibandike ko none wumva atarakajagari none twe tuzomenya iki kuri ari ikihe none barashyigikiye ko hoza akajagari intari yandike iyindi reke kwandika iyindi reke kwandika none ukuri ni ukuhe yenda musaba ko yovugisha ukuri akavuga intumbero batanze ntaze arabikwepa akiruhande tumenye ko bavuze ati abajejwe intwaro bose babyandike ko hama rero twumve intumbero yacu bashaka gushika ko navuga ngo nk'umwari uwo ari wese yokora ibyo ashatse nibyo bari igihugu wotume ngo nta mategeko ahari ikigira kabiri naco twebwe intwaro ya cyami igarutse mu Burundi twebwe tubona ko ho bariho kwa kijambo umunyagihugu kuko intwaro ya cyami niyemera ku munyagihugu yitorera abamurongora n'abamuserukira kandi akabaha ikiringo runaka icyo kiringo giheze akaraba ko bakoze neza akabongera bakoze nabi naho akababuguza bikemura intwaro ya cyami nayo ntiyemera amatora none wumva twe twishima gute mu mugambo sawa Frodebu twebwe ikintu kidashyira imbere amatora ntabwo dushobora kucyemera
yego me tubibutse inshuti mwese ko mwe murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumuna irakoze muri neza
mahoro
amahoro muri hehe gari irakoze
aje ana mina tugana ndi muri ubanza
imurasi cyumviro ikibazo mu kanya gato cyane rwose duga ku jambo
ego nze nange na kama baje ikibazo gitoni
yego
hamad ko batugomba gusubira mu ntara za kera nibaza yuko sinzi icyo barakatiyeho kugira ngo bishire mu ntara za kera mbega aho mu gihe baba bashyiye mu ntara za kera ngo babisenze iki hoba hafashwe iki kugira ngo basubize nk'icyo cyivugo
murakoze irakoze reka icyo kibazo cyawe tubitangure ku mushyanahe Claude Karegwa ndenza ko nibaza ko yabikiye ku mayange gatoya ariko mu kanya gatoya cyane rwose amasogana 30 umuntu we ku ijambo mushyanahe Karegwa
urakoze Federike nagomba guhumuriza irakoze yuko
atamugambi wihuta nta cyihuta nta n'uzi ko bizoba yuko Burundi buzosubira kuba ubwami uno munsi Burundi ni Repubulika yitwa Repubulika y'u Burundi ibyo Abarundi barabyemereye barabyakiriye Repubulika ni kimwe mu kigabane cyo mu mateka y'igihugu bwo kidahindura amateka y'igihugu ibyo rero nibyashika Abarundi bakabisaba mukinjana cha 35 cha 35 cyane mbere none munsi tuzobiraba Abarundi bazobiraba zo bari muri icyo gihe hageze na kimwe na cyo utakihari na kimwe nta ubwo ngo hari kiriko kiratwirukana kirukana Abarundi ni reka duhe umwanya icyo rimwe gashaka zokomwa
Mwusha na sini ya sini gawa mugihe hukulish kwa amatora kama mpaka ya Abarundi wa kemeza ku iso chifu kwa chohindu ka mwewe yongi ngo mweshiki kila mkani nga tocha
mbega iyo gomba kuhindu da itegeko hariho inyungu bizani la wanya jihugu hariho akarusu bizani la wanya jihugu tuwebge leero mumugambiru watu sawanya frodeli iyo ntwaro ya cyane nta karusho yozanda kuba dusubira inyuma nibirenge uba rero gusubira ibindi ko bishigikira twepa tuvuga duti niha ibyo byiza byari mu ntwaro ya cyane nibumvikane tubiganire ko bize bije mu ntwaro ya demokrasi kugira ngo intwaro ya demokrasi tuyikomeze kuko niyo ntwaro nziza ituma umunyagihugu ashobora kugira ijambo mu gihugu Kwepelelo mugihe hoza bijaye matora yo kwangwa gukina wa chat kandi ko bishigikira.
Eh tubiwutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio y'u Amerika turi kumwe na Selimana Daniel muri Veneza. Daniel matwumva? Ndova murongo wa Daniel usano ucitsa ariko reka tugaruke kuri mwebwe mushenahe Idefonse Rugema Senias ni ngaba avuga ko mu gihe intwaro za cami zogaruka Burundi bwo babusubira inyuma aho muvuga kwi
Ego me aha nagira nibutsa Burundi ndabibutse neza ingene dusubira inyuma gato turabe ingene iyo ntwaro y'ubwami yahavuye ni nkuko mfatiye kuzo ari mushingana ye karegwa ari mushingana ye niga bari kora arashikiza ngaha cyane n'undi mutumira aheje kuvuga yuko usubira ku ntwaro y'ubwami uko ari gusubira inyuma nagira ndabibutse neza yuko intwaro y'ubwami ukuntu yavuyeho bitaciye mu ntwaro ya demokrasi bitaciye mu nzira ya demokrasi murazi yuko intwaro y'ubwami yakuwe n'abantu bari kurushi ibagijije inama abanyagihugu se bagiye mu ibarabara ngo biyamirize iyo ntwaro y'ubwami twebwe rero turwanira igarukana ry'iyo ntwaro y'ubwami twebwe tubona yuko ahubwo ariyo nzira yo kuva ibuzimu tukaje ubuntu tugasubira ku byacu turi Abarundi tugasubira ku ntwaro Abarundi bazi ibyo bintu byo kuvuga yuko kuba ari gusubira inyuma muribaza igituma ababirigi bafashije kugiye ntwaro yacu itembagazwe iyo ntwaro y'ubwami itembagazwe kandi wabo uno munsi iyo ntwaro y'ubwami ari igikora mu bihugu byinshi bya Burayi intwaro z'ubwami ziracyakora none mushatse kuvuga mwebwe Abarundi ko arimwe muri mbere y'ibyo bihugu bitwagwa n'intwaro z'ubwami aha nibaza yuko Abarundi twari dukwiye kubibuzimu tukaje ubuntu tukabona yuko isenyugwa ry'intwaro y'ubwami ryabaye isenyugwa ry'u Burundi aya mabi yose twabonye kuva intwaro y'ubwami itembagajwe izi ngirane z'ubwoko biciye mu kugwanira gutwara byama bihitana abanyagihugu atacu bazira tuzira iyo ntwaro yacu yari ihuyikiyemo Abarundi bose uno munsi iyo numvise umurundi ariko aravuga ngo tuba dusubiye inyuma mbe gusubiye inyuma mu nzira ya gute abazungu ngaha twirirwa turirukamo twahungiyemo nibatwago n'abami n'abamikazi hari ico babuze muri hari ico twarusha mu muri izo ntwaro za demokrasi twama turiko turaririmba kandi
ndabona ndabona kanya kihuta mu
shinde n'ibyo rero yuko munkundiye gatoya ngaha nkabandanya twebwe turiko turavuga kugaruka mu ntwaro y'ubwami si kugaruka n'intwaro gusa no kugarukana imico akaranga kama k'abarundi dusubiye kumenya yuko kubana tubahana atamuntu yica ubundi tuzirana turi nk'ubusimba hamwe bama bari kwagwanira gutwara ibyo nizo zahaye inzira inkozi z'ibibi kugira bakora ibyo bakora bitwaje ngo ari muri demokrasi umwami aja hejuru y'imigambwe hari waraheje kuvuga ati ku ntwaro y'ubwami nta matora asubira kuba kuva mu 62 hashinzwe intwaro y'ubwami ishingiye ku ibwirizwa nshingiro ibyo bivuga yuko umwami aja hejuru y'imigambwe imigambwe ikaba ndayiyamamaza uko uko byamye ibyo nta na gatoya nta kintu na gitoya
cy'ubuzima
yo kujya muri demokarasi
kibazo tumubwira
baturetse tugashikira abanyagihugu tukabasigurira neza iki iyo ntwaro y'ubwami yomarira Burundi nibaza yuko ivyo byofasha kandi ibi biri mu nzira y'ubutorera amahoro Burundi
muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Joseph mwiriwe neza
mwiriwe Frederic Nkundigije
mwiriwe neza muri hega Joseph
ni rwanda mu ntara y'amajyepfo
yego twibutse akandi kazina
Byimana Joseph
yego tuga ku ijambo ikibazo cy'imviro ndabona kanya kihuta mu nyarutse cyane
mubanze mu ndamukiza abatumire
ndarakumva
akabazo nari mfite
yego
bravo turabo bashaka kugira ngo hagaruke intwaro ya cyama mu Burundi ese urabona muri iki gihe tugezeho cya demokarasi urabona ko habaho ko haba amatora noneho abatutsi ntibamwiyumvemo ugasanga bizanye ibibazo ejo bwacya hafi n'umututsi nanone bigatera ikibazo muri abo bahutu ese uwo mwami azaza atagira ubwoko ese uwo mwami naza ari umuhutu abo batutsi bazamwiyumvamo ese naza ari umututsi abo bahutu bazamwiyumvamo nge ikibazo mfite ese zashoboka gute kuburyo bazabasha kumuhuriraho niba azaba ari umurundi nge numva wenda bishoboka ko icyaborohera ahari keretse bategetswe n'umunyamahanga ufite ubwo
murakoze Joseph gushika ubu leta y'u Burundi ntiyavuga ko yifuza intwaro ya cami ariko reka icyo kibazo nibaza ko uwocishwa neza yoba idefense rugema mu kanya gato cyane rwose mu sana bamaze kubivuga mu kanya gato mwishure Joseph
ndumva ikibazo cy'uyo mushinga ntaje gushikiriza mu Burundi nibaza yuko kandi niko bizwi intwaro y'ubwami yamaze imyaka irenga 600 ariko yasenywe umunsi umwe kandi nibaza ko byageze inkurikizi nayo ukuntu umwami ajaho ingene umwami yojaho ni ingene yotwara nibaza yuko ivyo birafise abo birafise uko zotunganywa murazi neza yuko iyo myaka yose abami batwaye mu Burundi ibi bavuga ati monarchie constitutionnelle intwaro y'ubwami ishingiye ku byizwa nshingiro mu Burundi niko vyamye murazi yuko ibyivugo bavuga ati umwami yagirwa n'abagabo kananira abagabo ntiyimye ibyo byerekana neza yuko umwami atatwara uko yiyumviriye adahanuje adafise abahanuzi abashinganahe n'abagabo
mu kanya gato izo ndyane yavuze z'amoko zoheraga
ibyo byuko ibyo byerekeye ubwoko ariko arashira imbere nibaza yuko mu Burundi nico twavuze kuko abashatse guteranya barundi nico bakoresheje hari ubumwe ku ntara y'ubwami nibaza yuko atamuryango numwe warukumiriwe mu ibwami kandi umwami bikaba nkabyo nta bwoko yarafite ari hejuru y'ubwoko yari hejuru y'intara yari hejuru ya byose ibyo rero by'uko hoza umuhutu cyangwa umututsi nibaza ko atari uko byogenda ikindi naco nuko nkuko ibwirizwa nshinga ribyemeza twebwe ntituko turavuga yuko ari leta izovuga ati harageze ko agaruka intwari y'ubwami atari imigambwe cyangwa imihari cyangwa umuntu avuze ati twebwe tubona yuko ibi bintu bizoja habona intwari y'ubwami yugaruka ibyo rero bishobotse nka twebwe ari byo duharanira dushoboye gushikira abanyagihugu twebwe basegurira twibaza neza yuko intwaro igaruka ngo y'intwaro y'ubwami yoba kimwe mu bintu bizotuma abarundi basubira mu mahoro abarundi basubira ku mico n'akaranga kabo abarundi basubira kubahana abarundi basubira gukunda igihugu cabo bagize urunani ari abarundi atari abahutu abatutsi abatwa abaganwa n'ibindi
tubibutse inshuti mwese ko muri ko mwabandanya kumviriza radio y'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Pascal mwiriwe neza Pascal Matumba ndumva umurongo wa Pascal utameze neza Pascal niho muri ndumva umurongo wa Pascal utameze neza reka tuje kumushyira nahe Fenias Nigaba umushyira nahe mu Rwanda Joseph yabaje ikibazo niba haje intwaro ya cami zandyane z'abahutu abatutsi kana batwa zurangira mu Burundi hari abantu benshi bavuga ko ku ntwaro ya cami abarundi batari mu ryane za moko aho mwebwe muhavuga kwiye
bo turaje Burundi ibi icya igihugu cy'urugye bihe cyagiye kiracamu tukaraba n'ingene twagiye yarusha tugasinya amasezerano hagati y'abarundi ayo masezerano yasinywe kubera ko hari hasanzwe hari injyane za politiki hagati ya moko umva rero ntawe uvuga ngo ubwoko ntiburiho mu Burundi ubwoko buriho mu gihe rero buhoza ibyo bijya kugira ngo bashyireho umwami byogorana iyo yuva hariho icyo kibazo yabagize ni ikibazo gihambaye cyane kuko Burundi busanzwe bufi bwaranyegetewemo n'ibyo bintu by'amacakubiri ya moko kandi tukaba tubona ko Arusha yari tanguye kubigabanya kubikuraho ariko ubu biri kubirasubira kugaruka buhoro buhoro bivumva rero mu gihe ho cyaza mu byo by'icami ho byogorana gusumba ingene uwo mwami yoboneka kuko nta muntu yovuga ngo nafise ubwoko runaka avamwo kuko ibihe turiko turabona turiko dusubira mu macyakubiri ya moko byo tuma mbere biba akayobera abahinga mu gihe hoze by'icami kera rero imbere y'uku mwami ibyo nta ngorane zari zihari bwa turabye kuva 1966 gushika ubu tukaba byabaye mu gihugu cy'u Burundi harabaye ingorane z'amoko ntawo bideha kandi Arusha niyo yari yabifashe kubitorera umuti byari bitanguye bihera mbere biva mu mitwe y'abantu none Arusha ko yise nuko yasubiye inovuga ko yatwitswe itagishyigikiye ko mu byo abantu bisunga utubona ko bya bintu by'amoko bikomeza n'ibigaruka
ndabona Fenias
urumva rero byo tari ngorane ingene uwo mwami ahantu yova hariho
yegome tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Habineza Zabulon mwiriwe neza
yegome
muri hehe Zabulon muri hehe
amahoro cyane
duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
yewe no Burundi akunde Burundi iyo ngingo yo gufata bagahindura icivugo umwami u Burundi umwami ni ngingo yanezereje cyane kuko niko araba ni ibintu bivugwa kandi biboneka bigaragara tubuze umwami tukavuga Burundi tukavuga Imana Imana bisigura ko Imana iri imbere nayo ubumwe ibikorwa amajambe hari gihe byanashika n'ibyo bikorwa ntibikorwa nubwo ubumwe ntibunahabe ugasanga ahubwo niho hari amacakubiri ahubwo busumba aho tuvuga Imana kuko Imana ari mushobora byoroheye kandi Imana yagiye yereka Burundi mu bihe bitandukanye harabaye ibihe abantu bashaka kwica abandi Imana igaseruka tutibagiye umwaka w'2015 aho Imana yaserutse ikiyerekana tuvuze rero Imana umwami Burundi n'umwami tutibagiye ko umwami nawe nyene umwami wera cera hose hamye havuga umwami ntiyari bwavuga umuhutu n'umututsi mu gihe cy'umwami ariko mwino si abantu bariko bariyamamaza bavuga ubwoko kanaka umva barondera ibyabo by'inyungu zabo iyo ngingo je nk'umurundi akunda Burundi ni ingingo yanegurije cyane
murakoze Habineza Zabulu mushyanahe Claude Karigwa neza ko mu gihe abanyagihugu bobandanya bashyikira ingingo guhindura icyivugo cy'igihugu murabona ko hashaka gukoreshwa amatora kamarampaka
nakubwiye mbere ho nagomba mbanza kumenyesha yuko intwaro ya cami itabuza demokarasi ari intwaro ya cami yabivuze mugenzi wanjye Rugema mu Bwongereza haraba amatora muri Espanye haraba amatora muri Danemark haraba amatora Holandi haraba amatora no mu Bubiligi haraba amatora no mu Burundi nyuma nayo kwikukira kwikukira amatora yabandanije ari kugeza bayitembagaze 1966 ama rero uti mu gihe hoze intwaro ya cami hari ikibazo babagiye kindi bavuze bati mbega umwami yoza ubwoko buwe erega ibyamoko mu Burundi byazanywe n'abakoroni mu Burundi hari ubwoko bumwe kuko iyaba hari ubwoko bwinshi tuba tuvuga indimi nyinshi tuba tuba mu ntara zitandukanye tuba dufite imico imwe civilizasiyo yacu ibitandukanye ariko nta abahutu abatutsi mu Burundi ni ubwoko bumwe intwaro yacu yubakiye ku miryango imiryango yuzuzanya ikubahana umuntu wese akagira icyagezwe gukora umwami akajya hejuru ya bose kandi bose ntawishyuwe ntavuga ko asumba ubundi intwaro yacami rero nta kintu na kimwe bishobora kubuza demokarasi mu Burundi abarundi bo bobishaka hagatunganywa nkuko bagenda kwisigura abenegihugu bakabyumva aba baronka igihugu muri icyo gihe bategerezwa gushyira ishyaka ry'umwenegihugu kuja imbere bashaka gutunganywa amatora amatora rero agaheza bakavuga ati abene intwaro ya cami ni bande abatayishyigikiye ni bande babaye benshi iyo ntwaro yaheze ikagaruka mu Burundi nta kintu bagerega mu Bwongereza yarigeze kuvaho harigeze gutemba intwaro ya cami yarigeze gutembagazwa mu gihugu cy'u Bwongereza bwo mu nyuma barabona ko iyo hari itegamitekano icyo gihugu barayigaruka ko uno munsi umwamikazi arahangane kandi nyuma y'iyo azoza umwami n'abandi baje baraza urumva rero ibyo biri mu mateka y'igihugu ibintu bigenda birahindagurika sosiyete n'iziri statike zidinamike n'iwacu bishyitse zuba bisanzwe cyane
mushe na Idefonse Rugema icyumvira cyo gukoresha amatora kamarampaka kwihinduka kagicibwa cy'u Burundi n'intwaro ya cami n'ibintu mwashyigikira mu rwibanyu
si ukubishyigikira gusa ahubwo twebwe turi mu ntumbero yuko tworoherezwa kugira tubishyikirize abanyagihugu kugira turabe kuko nk'uko nabibabwiye ni usaba Abarundi yuko umuzo wa Repubulika intwaro ya Repubulika yaje ku nguvu ntiyaciye mu nzira ya demokarasi ntibabajije abanyagihugu ati mbega iyi ntwaro y'ubwami tuyikure dusheho Repubulika ntabyo babajijwe ibyo rero by'uko hoba referendum muri aya matora kamarampaka twebe tubibaza yuko ariyo nzira yotuma ari nayo nzira nziza ya demokarasi yokwerekana Abarundi neza yuko iyo ntwaro yobigarutse biciye mu nzira ya demokarasi mu gihe ari bo bonyine boba bitoreye iyo ntwaro iyo ngoma y'u Burundi izo rero kubitora nibaza yuko nibusa Abarundi yuko n'ukuri iki kintu bakwiye guciyumvira kabiri gatatu kuko intwaro y'ubwami y'u Burundi niyo ntwaro gushika uno munsi nibaza yuko yarirekuwe n'amategeko kubera ariyo yariyemewe n'abarundi itembagazwa bidaciye mu nama n'ingingo.
Ibyo
rero kugira isubireho nibaza yuko vyoba ari inzira nziza ya demokrasi byo biciyemo.
Tubibutse inshuti mwese ko mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Ndayishimiye Pacifica. Mwiriwe neza?
Amahoro neza.
Amahoro muri Higa Pacifica.
Mukanyosha
murafite ikibazo, murafite icyumviro. Turiko tuvuga kwihinduka y'icivugo cy'Urundi ku ntatemwa y'umuganwa Ludovico Rwagasore duga ku ijambo.
Ikibazo dufite ndaka kumenya mbega nimba byashitse bakaba bahinduye icivugo kiri ku ntatemwa y'incungu ya demokrasi. Iyo incungu yazanye kwikukira. Hello?
Turakumva ku ijambo.
Twashaka kwa none mbega baca bagenda mu ibwirizwa shingiro ko hariho ubumwe byose byahari naho baca bagenda bahindagure hose. Ntidutahura rero igituma ko twadusubiye mu ntwaro ya cami cyangwa turi muri demokarasi yoba yahavuye cyangwa dusubiye muri mu ntwaro ya cami. Ntidutahura rero ariko twasaba ko waduha umuco mukadutumira ko nk'abajejwe ibyo bintu bakabidutangira ko umuco kugira ngo natwe tumenye mbega turi mu gihe cy'intwari imeze gute.
Yego, mu munota mureka dusabe umushanahe Claude Karigwa abanze yadendeza ko abanze yishyuye icyo kibazo mbere y'uko tuha ijambo umushanahe Phineas Ningaba duga ku ijambo umushanahe Claude Karigwa riza ku kibazo cya Ndayishimiye Pacifique.
Pacifique nagamba menshi yuko Burundi kuri uno mwanya turiko turavugana ari intwaro ishingiye kuri Repubulika. Icivugo cyasubijwe ku ntatemwa ni ukuvuga yuko aricyo cyari cyanditsweho. Intatema ni intatema nyine, nawe uyitema nawe uyigura ibiriko, kandi y'abasemi hasi y'abaidefense bose barishimye n'abarundi benshi barakenguruka. Hanyuma rero navuze ko icivugo umuntu wese yivuga icyo ashaka kwivuga, yivuga uwamugariye kiratandukanye cyane. Ni icivugo nka slogan kiratandukanye na devise. Kuri buri warashizeho ibyivugo nyuma yo gutora amasezerano bw'abarundi hari ibyibutso byinshi bunda byose ntibyari byanditse ko co kimwe. Ntihari yanditse ko n'icyo cumi bikorwa amajambere, benshi barandika icivugo cyabo bafatiye ku bumwe. Urumva rero nibisa na gatoyi dukwandika ibyivugo bihari ahantu, nibisa na gatoyi guhindura intwaro.
Yego, umushenahe Phineas Ntigaba ku kibazo cyabajijwe na n'umushenahe Ndayishimiye Pacifique duga ku ijambo.
Twebwe
hari ikibazo
uko twatanguye tuvuga n'uko tubandaga tuvuga, umva guhindura iki kintu kijyanye n'ikivugo cyari kuri kuntatemwa kigahindurwa uko tubibona birateye amakenga. Kandi hari handitse ko ikivugo cy'igihugu, kandi ikivugo cy'igihugu kirimo ibwirizwa shingiro. Ibyo shingiro ntibirahinduka. Nta muntu rero n'umwe yarafite uburenganzira bwo gufuta ibyari byanditse kw'iyo ntatemwa. Nubwo abantu turabyumva cyo kimwe mugabo kuba amategeko yitwateza kwibaha twese. Hama mugenzi wacu ari Buraya ntafata Burundi ndabwitiranye n'ubwo Bwongereza, ntafata Burundi ndabwitiranye n'ubwo Bubiligi, kuko hoho ibintu bya demokarasi biteye kure bifise biri ku ntambwe ikomeye. Raba nawe ingene bwubahiriza ibintu bijyanye n'inkingi za demokarasi watufata ngo uko mu Bwongereza bazubahiriza niko bazubahiriza mu Burundi.
Reka ndabona kanya
byose rero ntitwo kwitiranya ibintu ngo twitiranye igihugu cy'u Burundi tukitiranye n'igihugu cy'Ubwongereza.
Ego mereka
urabye aho bategeje mu kumenya ibya demokarasi ntabwo ariho tugeze ngo tuba turabyitiranya. Mu demokarasi tuyitiranya n'amatora, aha mu Burundi baze ko amatora abaye ibya demokarasi byose babikwiye, kandi hari ibindi bintu byinshi byategerezwa kubahirizwa.
Idefense Rwema murasa kanya gato cyane rwose amasegonda 30 kugira mu gihe cy'umwishyuye duga ku ijambo.
Yego, reka ndamwishyure umugenzanje ndamubwire yuko iyo Repubulika mbega urazi icyo ivuga, woyi insiguro mu Kirundi, insiguro itomoye aba Repubulika aba demokrasi ayo n'amajambo y'Iburaya. Hamba ikintu no kubwira nuko izi ntwaro z'ubwami
zirenga
uko baza kudukoloniza basanze intwaro z'ubwami mu Burundi. Twari dufise ibintu duhuriye ko muga tutari bwigere duhura mugabo kuza ruko bakabona yuko
ndabona mushanare
ugema akanya kadiye iki
kibazo ni baza ko
tuzokana neza yuko
abazungu baje gushimba cyane gose ndabashimye nawe mushanare Finia Seningaba mushanare Claude Karegwa ndenza ko ndabashimye cyane gose ku kanya mato kugira ngo mugane ni radio ijwi rya Amerika twashimiye n'abanywanyi bose baduteye kamo twashimiye kandi na engineer twadushimiye Fatuma Kalala yadufashije kugira nyakiganiro mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.